Imumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miliyoni z'abantu muteze amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda vya inogenekerezo misi ya 18 muri kumwe na Joe Diane Ntinahazo.
Na mwari za habayi bisigura yuko harabantu bijambo bazobikora neza
icyo tubona gusa kizaba kitoroha nuko katwebwe tubwa tuti bitwemera ko rihinduka dushaka gutora oya kumbure nsoro zoronka uburenganzira bwo kubwira bacu kudotora oya.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi bavuga ico biteze ku bantu 8 batowe ngo bazobe bagize umugwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Iyo nkuru cyo kimwe n'iya Episcopi Katolika mu gihugu cy'u Rwanda batera ivyatsi icaha cyo gukorora imbanyi. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ibyo byose nemba nze ndabwire muri make ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagizi ba nabi bataramenyekana baraye baturiye inzu n'inyubako ziri mu itongo ry'umukuru w'igihugu cha Kongo Joseph Kabila bongera abarica umupolisi umwe nta wiritira ico gitero. Ariko umusirikare wa leta yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bikeka ko ico gitero coba cakozwe n'abagwanyi b'abamayimayi. Yongeye havuga kandi ko abagizi ba nabi babanje gusahura ivyari muri iyo nzu imbere yo kuyiturira. Abashikirizwa amanze n'abanyepolitike muri Turukiya baragabisha ko itegeko rishasha gerekeye ibihe bidasanzwe mu gihugu rishobora guteza uruhagarara harimo n'ubwicanyi. Bavuga ko rishobora gutuma havuka imigwi irara amarondo mu ntumbero yo gushaka kwikingira umutekano. Ishamwe ry'abashikirizwa amanze aho muri Turukiya rirongera rigasigura ko iryo tegeko ridatomoye rishobora gutuma haduka ubwicanyi. Nk'uko narinda bivuze, iryo tegeko rishasha riha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'amategeko abanyagihugu baburijemo gutembagaza ubutegetsi hari muri 2016. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis mu misa y'igicugu ca Noeli Roma yahamagariye abakatolika bose aho bari kwitwararika bimukira bavanywe mu vyabo n'ico yise indongozi zisesa amaraso y'inzira karengane. Mu jambo yiwe yagize ati "Nduguruye twa mugina habimukira abategerezwa gushigikirwa ndatwugaye." Muri iyo misa yahereje imbere y'abakristu bashika ku 10,000 nyen'ubwiranda Papa Francisco yaragarutse ku mutekano muke uvugwa mu Burundi muri Republika ya la Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Siria, Sudani y'Epfo, Yemen n'ahandi. Papa Francisco yarasengeye kandi amahoro muri Yerusalemu yongera avuga ko afite icizere cinshi cy'uko hagiye kuboneka umutsi w'amatati ari hagati ya Palestina na Israeli biciye mu biganiro bihuza impande zose. Ajijugi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com na ku rugagwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abashingantahe n'abakenyezi 8 barahejeje gushikirizwa n'umurwi wigengujejwe amatora mu gihugu cy'u Burundi seni ngo bazobe bagize umurwi w'amatora ku rwego rw'intara ya Makamba. Runani ya mizero y'abarundi kwa savye muri ako kanya kuzoronka burenganzira bwo kwigisha gutora oya kwihinyanyurwa gibwirizwa nshingiro. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Makamba Krisi Munezero.
Abo bakenyezi babiri n'abagabo batandatu babanje gusigurirwa n'intumwa y'umugwi wigenga ujejwe amatora seni igikorwa nyamukuru batorewe. Komiseri Prosper Ntagwamiye yabamenyesheje ko bashizweho ngo bafashe gutegura na cane cane amatora ku minyanyuro y'ibwirizwa nshingiro.
Ubu turi mu isekeza ryo gusigura ibyahindutse cyangwa ibizohinduka mu ibwirizwa nshingiro. Azogira yigi habe isekeza ryo kuvuga ego cyangwa oya. Nijyo rirategekanije mu mategeko. Kuko warinjye muri demokarasi wemera ko abantu badahuza ibyiyumviro. Icyo gihe rero nyine cyubera mukuru w'igihugu yaciye asaba umugwiseni yuko ucutangura rero ibikorwa by'ubuhinga byo gutegura iryo tora kamaramaka. Kugira ibyo bikorwa bikogwe tubanza gushyiraho imigwi y'intara sepi. Iyo migwi y'intara nayo sepi igacishyiraho imigwi yo ku makomine sesi. Hanyuma imigwi yo ku makomine sesi ifatikanije n'imigwi yo ku ntara nibo baca bashyiraho ba bakozi muhora mubona batandukanye bamwe twita ba Jean Rosenseur.
Uyu mukomiseri ajeje kumenyesha amakuru mu mugujejwe amatora yashikirije abaserukiye imigambwe n'amashyirahamwe amazina n'amamuko y'abantu munani bashimwe ngo baje mu mugwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya Makamba. Batatu n'abari barigeze kuja muri uyo mugwi, bandi batanu nabo ni bashasha.
Hariho uwitwa Bugabo Emmanuel, uwo niwe twifuje ko yoba perezida, n'umututsi yatanzwe n'umugambwe Iprona. Uwundi nawe ni naho abandi Filemo, niwe cegera ciwe n'umuhutu yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ukurikira nawe ni Niyonshuti Adeline. Hari undi muntu yitwa Kabura Fidel yatanzwe n'abigenga mizero y'Abarundi. Ndayiragije Eric yatanzwe n'intwari cyo twita administration. Nicenzi Alfred n'umugabo n'umuhutu, uwo nawe yatanzwe na Seni. Ukurikira nawe ni Shimirimana Eric n'umuhutu yatanzwe na Frode Bunyakuri. Uwundi nawe ni Kampimbare Francine n'umututsikazi yatanzwe na Societe Civile ishyirahamwe bita AFGC.
Imwe mu migambwe yari yitabye icyo gikorwa yagize icyo ivuga ku batowe no ku bikorwa bigiye kuzokurikira.
Je ni twandayiragije Fulgence twaba duserukiye umugambwe Sawanye Frode Bunyakuri yagicyandagaye intara ya Makamba. Turavye ijunja bafise kuko turabona yuko ikorwa bazobikora neza. Kira noneho nta n'impari zahabaye bisigura yuko umugwi twasizeho hari abantu b'ijambo bazobikora neza.
Je nitwa Honorable Ndumwa Mirenova, nkaba natowe mu ntara ya Makamba serukiye amizero y'Abarundi. Icyo tubona gusa kizava kitoroha nuko nka twebwe tuvuga tuti ntitwemera ko rihinduka, dushaka gutora oya. Kumbure nsoro zoronka uburenganzira bwo kubwira abacu kubigisha oya, kuzotora oya. Tuzosaba abajeje intwaro nkuko bemeye kubicisha muri referendum yuko boduha uburenganzira abashaka kuzokwigisha abantu gutora oya na baronka uburenganzira bwo kwigisha n'imbare yerema abashaka ko iba demokrasi ubwigenge bwo gutora. Nibo kugisha abonye gutora ego kandi abashaka gutora oya nabo bariho.
Tegekanijwe kwabo bagize umugujejwe amatora mu ntara ya Makamba bazorahira icese ku munsi wa gatanuza, bakaba bagiye gukora mu kiringo cy'amezi atandatu gishobora kuzokongererezwa. I Makamba, Krisi Munezero ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda na nabiciye ku masonga nkitangura, Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Rwanda iratera ivyatsi bikorwa vyo gukuramo inda. Asumta Kabuyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'abepiskopi Gatolika bose bo mu Rwanda rigira riti, muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cy'ingeso mbi y'ubusambanyi gifite ingaruka zibabaje ku buzima bwa muntu, ku muryango ndetse no ku gihugu. Imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n'igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n'amategeko agenda arushaho koroshya ibihano by'abazikuramo. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bibutsa ko gukuramo inda ari icyaha gikomeye, kuko ari ukwica umuntu w'inzirakarengane. Nta mpamvu n'imwe ishobora kuba urwitwazo rwo kuvutsa ubuzima umwana wasamwe. Abepiskopi bo mu Rwanda bakomeza bavuga ko ubuzima bwa muntu ari impano ikomeye y'Imana rurema, bugomba kubahwa no kurengerwa kuva agisamwa. Iri tangazo rikomeza rivuga ko gukuramo inda atari igisubizo gikwiye cy'ibibazo bihari muri iki gihe, ahubwo bitera ibikomere bigira n'ingaruka ku buzima n'urukundo rw'abashakanye. Kiliziya ikomeza ivuga ko icyaha cyo gukuramo inda ari ukwica umuziranenge udafite uburyo bwo kwirwanaho kandi kenshi akavuswa ubuzima n'abari bafite inshingano zo kumurengera nk'ababyeyi cyangwa bashinzwe kubungabunga ubuzima muri rusange. Ababepiskopi bavuga ko hari isano ikomeye umubyeyi abafitanye n'umwana yasamye ko agomba kurengera ubuzima bw'umwana we uko yaba yarasamwe kose. Itangazo rivuga ko gukuramo inda by'umwihariko ku baziterwa bakiri bato bigira ingaruka mbi nyinshi. Abepiskopi bo mu Rwanda bahera basaba abarebwa n'iki kibazo bose cyane cyane abiga bakanashyiraho amategeko igihugu kigenderaho, abakora mu by'ubuvuzi n'umuryango nyarwanda muri rusange kudahurwaho icyahungabanya cyose ubuzima bwa muntu kuva gisamwa. Urwandiko rw'inama nkuru y'abepiskopi bo mu Rwanda rusohotse mu gihe mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri komisiyo ya politiki bamaze iminsi mike barangije gusuzuma umushinga w'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga bemerewe gukuramo inda. Iyi ngingo igaragaza ko nta buryozwa cyaha bubaho mu gihe wakuriwemo inda ari umwana, kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwayikuriwemo yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato, kuba yarayitewe n'ubafitanye isano ya hafi kujya ku gisano cya kabiri, mu zindi mpamvu zishobora kuzajya zituma ukuramo inda adafatwa nk'uwakoze icyaha mbere y'amategeko, harimo kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iki gitabo kivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Iyi ngingo abantu banyuranye ntibayivugaho rumwe. Mu gihe abepiskopi bamaganye cyo gukuramo inda, hari abandi basanga gukuramo inda byafasha abatewe inda bavugwa n'itegeko.
Uwa mwana utishoboye uri hanze ya Kigali cyangwa ufite ubushobozi bukeya arabikora mu buryo bwa gishenzi, arakoresha ya sabune ya doterine, arakoresha bya biti by'imyumbati avubuka imiravumba, byose abikore ejo ajye kwa muganga ahure n'ibyo bibazo kugira ngo dufashe uyu mwana w'umunyarwanda yaba ari ubishoboye ndetse yaba ari n'utishoboye.
Hari observation yatanzwe na komisiyo africaine des droits de l'homme et des peuples aho bavuze ko ikibazo gikomeye muri Afurika mu bijyanye na za grossesse non désirée cyane cyane icyo kibazo gikunda kugaragara mu bana b'abakobwa, ko ari ikibazo gikomeye isaba ko ibihugu ko bigomba kotoriza avortement y'abana igihe bibaye ngombwa. Kumubuza ari na za jurisprudence ngiye kurangiza, jurisprudence mu rwego rwa Nations Unies batanze yuko kubuza umuntu gukuramo inda wabaye victime wa viol cyangwa detournement
ubwo abagize iyi komisiyo basuzumaga uyu mushinga, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera Uwizeyimana Evode yagaragaje ko guverinoma ishyigikiye iyi ngingo.
L'avortement doit être médical. Abapfumu ntibarimo ngo ababyaze, bamwe babyariza abantu mu miringota hose mu makawa no mu ntoki, abo ntabarimo ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga. Turazi randevu zo kwa muganga, ushobora gusaba randevu n'umudokiteri ukazamubona hashize ukwezi. Ujya hariya batari kuri hopitali militeri batazaza kuri Faisal nyuma y'ukwezi. Mu iteka, iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira.
Usigira impamvu zemerwa n'itegeko, umuntu wese ukuramo inda ubundi abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu. Naho umuntu wese kubw'uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka kumwe, nihazawe amafaranga 300,000 ariko atarenze 500,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuyemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye, wakoze icyahanishwa igifungo cya burundu. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda bavuga ko bazakomeza kuganira na leta y'u Rwanda kugira ngo harebwe uburyo ubuzima bwa muntu bwakomeza kubungwabungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, abepiskopi Katolika mu Rwanda bati waramutse asamye inda na ivyare ayishikane, bamwe nabo mu bari mu mashengero mu gihugu cy'u Burundi bakavuga bati uburyo bwo kwikingira imbanyi zisamwa zitifuje nibuhushanye no kwemera kwacu, none uruhara rw'abanyedini kwigwirana ry'abantu n'ico kibazo c'inda zisamwa zitifuje n'urwahe. Mugenzi wacu Hasad Diane Inamahoro nivyo agaruka ko uno munsi mu kiyago c'abanyedini aragitangura atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura.
Turi kumwe na Pasteur Mufasoni Aline ndiho kubgayo arongo ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life. Ndabaramukije Pasteur. Ego. Turi kumwe kandi na Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'aba Islam mu Burundi. Bukuru Edi ndabaramukije namwe.
Naramutse cyane.
Ubundi turi kumwe ni Jerome Ndiragakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo Abubef. Amahoro neza Jerome.
Na mahoro.
Ikaze kandi ni kumufasoni Anne Marie Butoyi asanzwe ari umukirisu wo mu idini rya Katolika mbere asanzwe ari mu bakoresha uburyo kama bwo gutandukanya imvyaro. Ndabaramukije Anne Marie.
Nanjye ndabaramukije.
Anne Marie ni igiki cabatumye muhitamo ubwo buryo kama?
Nuko nari maze kumva inyigisho ubwa mbere itwigisha yuko burya buryo bwa kijambere burimo inkurikizi nyinshi, hakaba nuko muri ubwo buryo harimo nico kwica.
Ngabumvirije mwati n'icaha cyo kwica.
Yego, nacuye nikirimwe
muri ubu burya buryo kama ni ubwa ugerageje gucisha ko gatoya.
Hariho ubutatu, hariho aho bakoresha ikidede kuva ni ibintu by'ibitete baharura, hari n'ahandi bapima ubushuhe, hari n'ahandi bisuzuma mu gihimba kirondoka.
Aline Pasteur Mbega, ibi bintu byo gutandukanya imvyaro hari ijambo ry'Imana ribitegekanya ko
mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca gatanu umurongo w'umunani haravuga tunyarukije, haravuga ngo ariko umuntu natatunga wo mu nzu y'iwabo cyane cyane abiwe azoba yihakanye ukwizera kandi azoba abaye hanyuma y'utizera. Rero Imana naho yaduhaye imbuto zo kubyara yatugize abantu baciye ubwenge kugira tugire uruhara mu kurondoka. Twe twizera mu ishengero ryacu yuko uburyo bwose bwo gutandukanya ibyara ya buryo kama cyangwa uburyo bwo kwa muganga nta cyana kimwe kiri muri burya buryo.
Duhe ijambo Jerome muri ABBF.
Yaba mbere y'uburyo bwica igihugu ntikibashaka bwemeye kuko ahite amategeko ahana tugiye mu ngingo z'amajana n'izirenga zivuga ingene bahana wakoroye imbanyi ntiheze ngo bagaruke bemeze uburyo bukoroye imbanyi. Ariko ngo se yavuze yuko yatinya ingaruka mbi ayo bavagire ngo cyane kubera kwa muganga. Lakini nini lazima matuki mungu wa raiwa, haku hita nona mararia, raiwa hama kamigila ngole matuki katoi, wili jekiru kasuiruka.
Ego.
Hamibini, hana yunga yoi zewaro hera umobili, amibili yaba nuhimito chokimu.
Ego, imama, mgebge mwi dini ya islamu, muhagadze kuri kikivazo chikoresh kwa juu bujogo kutandu kanyuziaru.
Yaba buja bujo kwa kijambere, change ubujo kwa kama, ure mewe.
Jerome, mwavute mkanya gaheze yuko, nijisa chane ubujo kwa kijambere kurusha kama. Tuko menyigituma?
Kwigisha bwose mugabo ubudushimikira guno kubera ni surprise efficace mvuze efficace rero vuye ko warondera kudasaba imbanyo gacho yisama kubera bigoye guharura ni viza kucugira wikoza kubundi buryo bworoshe kandi bitakugora nimba bagusizemo akanyuzi cyangwa kagegene dufate nta mwitwara kumuni isura usura kubyiza
ngo nta mwitwara ariko nibyo nyene ngo birasaba mwitwara ariko Ganmari
ni kuvuga uburyo kama akigoro nakahereye ni wa mwanya wiha wo kwisuzuma ni ya misi muhana n'uwo mubakanye mukavuga muti iki kiringo kingara guti misinga nuko urigumya umuntu yigumya yihanganira kucyo akunda nimba kuko ari byo akunda urabyihanganira kugira ngo mushike kuri ya ntumbero mwahanye muti twebwe dushaka abana bangana gutya nimba ari gukurikiza ukavuga muti dushaka gukurikiza umwana ngano gutya
ntagiye mwoba mwara ukoresheje mugabo mugasanga mwasamye mutavyifuza
mu minsi ya mbere ukivyiga kubera ka kigoro kataba karaza muri wewe ko kwigumya ko kwihanganira cya kintu mu minsi ya mbere kuko birashobora gushika ugasama mugasi kuri bose kandi abo byakunze kuva bagitangura kubyiga gushika bashikane ku gitigiri cy'abana bashaka igikuru cya burya buryo kama biratanga umwanya w'ikiganiro mu muryango.
Ndababaze none nk'ubu unye mwihaye nk'umwanya w'iminsi nkingahe ataco ukora n'uwo mwubakanye nimutinya yuko umugabo ashobora kuja hanze kubera adashoboye kuvyihanganira.
Kuvuga abasanzwe yarafite iyo ngeso yo kugomba kugenda hanze hariho amasezerano muwa mwarasezeranye kuvuga utakaje iryo banga nuko
naho n'umuntu arafite agomba gushikiriza kuri
uyu mugabo nage maze ndongeye kuko n'udakoresha na kimwe ahubwo no kwita bwo guhitishamo abantu bose bahura
uko bagenzi bacu babivuze ati Imana yaraduhaye ubwenge niduhitishamwo turakoresha uburyo kama kuko Imana yaduhaye ubwenge
ahubwo ngira no kubisengera murabisengera
rwose na cyane cyane muri cya kiganiro turasenga kugira ngo n'umuhageze muri wa mwanya mugiye muri mu mubiheje gusama muguma murasenga muwa mwabisengeye
Imana ikabaha kwihangana.
Ego kaba kwihangana no mukaguma mwibuka ibyo mwasezeranye.
Ego pastorale mwebwe hariho ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bogwira nk'umusenyi wo kukiyaga mbe none umuntu ko munatangwe kuja kuri ubwo buryo ari bwa kijambere canke kama ari igihushane gice ijambo ry'Imana rivuga
ijambo ry'Imana yatwereka ko Imana yahaye umugisha abantu wo kugwira ariko kugwira ushobora kubyara babiri batatu hama aho bazosohoka nabo bakabyara abandi hama mugakwirisi tubanye no mu ijambo ry'Imana bahawe umugisha nka Eva wa mbere Imana yaremye yavye abana babiri tubonye uwitwa Sara yiswe inakuruza w'amahanga yavyaye umwe Isaka ama uwo yavyaye Isaka byara mahasa nibaza ko ari abantu batabashoboye gusobanura ijambo ry'Imana no kuritahura
ntabahora baza bakabahanuza ico bokora muraheza mukababwira iki kubijanye n'ibi byo gutandukanya ibyarwo
iyo baje kuduhanuza twe turabwira ubwo buryo bwose ubwo buryo kama hama tukongera tukababwira n'ubwo buryo bwa kijambere cyane cyane kubwo buryo bwa kijambere mu gihe butobatera cyo no kwita stress tukababwira cyane cyane ko twe twizera ko atacaki nkuko twizera ko gufata imiti kujya kwa muganga atari icyaha no kunywa imiti atari icyaha niko twizera ko uburyo bwa kijambere butangwa amavuriro yacu nabwo nyine atacaga ihari kuko abakristo turifuza ko bagira amagara meza turashaka abakenyezi basa amagara meza kandi kugwira harimo n'umukenyezi gira amagara meza karamba karera bo yacyaye
Jerome mwebwe turazi ko munyigisha umutanga mubwira umwe wese guhitamwo uburyo yumva ashaka kama canke bwa kijambere mbe none nk'abahisemwo kama muheza mukavyakira gute
bikuru ko yoshika kuco yifuza atoro kamwereka umuntu atazi na sikwe nyiwe atazi no guharura tibuka na jari yagiye kuzuba kumubwira ko ingena zarigendura
gira no kwiga atiza atace mishuri
kuzandika aho bivye amatemperature kuraba abantu zanya ushuhe ubumwe bavyirondoka izo bintu sinibaza ko ari bibi no mu mico biborohera cyane mbere yo tubitanga amazi bitse sivyo byanzanye kongera kumurira ibyo bintu gacagura mu bijya bindi byo nyorohereza kuko ari stress ari twahariza yuko sese yabivuze yarayigize agiye kubaka niyo yagiye kuzira amarizi zitatu amuraba mu maso atagwaye rero agwaye no kumva cyane niba ari ni content niba ari neza yuko tukumvana uraduvuye mu rugendo rw'akazi umaze ameza ngahe ngo byabihere ngo hinge ngo bizindi zibiri
izo ngorane zabaye gani mari mu mwishura wogerageza kwa mu muco kugira nabandi bumvireho
kugize izo ngorane je nta zashikiye kandi muboni baza tuba twarakwikiranye inyigisho hamwe izo ngorane nta zahabaye kuvuga ngo mbega ngo niyaza ngo amaze iminsi mu rugendo ngo niyaza mpava ndamwereka gakaye ngo imeze gutya mwarazumvika
rero none nk'ifisi yo mubakanye atabirumva nk'uko kwiwawe biraheza bigaca bigenda gute
muri ico gihe ngira ngo nta nakamaro kahari yuko wujya kuvyigura umwe nico bituma navuze nti bisaba ko mugenda mwese muvyiga mwese muri babiri umugore n'umugabo agakarne mukakerekana mwese mukaba mukazi yavuze ati mbega ngo ntuba warize nibisaba kuba warize niyo utize burya buryo buroroshye cyane si biharuro wandika si ndome wandika n'utuntu tw'udusinye
ngo
ndugiye ko
si ndugiye ko ahubwo n'ukuraba ko ibyo bintu navyo nyine bitoba biri mu ngorane zituma n'abantu bohava bagwira
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
rero mwebwe none nta makenga mufise yuko ari nka hamwe izi nyigisho zitangwa ku mashengero ku maparuwasi kandi zofata urugero runini ya yuko mwebwe muzohava musanga za nyigisho z'uburyo bwa kijambere zizomigwa n'uburyo kama mugasanga ahibwihangiro mwihaye ndiri kumurashika ko cyo kugabanya umurindi w'abantu
mu bantu nigisha twigisha intumbero yavyo mbere y'igihugu ni yuko umuntu mwigisha buryo bwose akihitira ikuno ko yoshika ku ntego yo kwihangira yihaye mugabo amaze kugira sheke rimwe kabiri zo mubandanya igabo bwo nyine burivana nazo gira sheke kubera guhora byanse rimwe kabiri ya gatatu urumvira guhara biti geza aho sivyo zanaye guharura nabibonye nabibonye mushya muzishamo hagenda
bon hari bo nka busanga aho bateye imbere bagenda no kwa muganga bakabukura mu bitereko nibindi ari n'ubundi buryo sinzi twaje mu rya BBF ko bwemewe ba yuko nabwo bari ngo urya bagira bari gatire ya sex masikire bakukura
tugeze kumaje namaje nabarindiriye ubu tugeze kumara ndivumo kwa
kabiri ubwo ntitubwemera kubera ubwo burahushanye cyane no gushaka ku Imana
komeje byo kubona sinkunda kubihanira kubera nabaje ba Martin Drake sabye bihebye bavuga ko baje mu ijoro baganda ku inganda ibyo byo kubona sinabiharira
pastor mwebwe uruhara rw'amashengero nugwahe kugira uyu murindi ushobore kugabanuka
ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu banje barahonye kubera kutamenya ubwo buryo kama ni byiza Mugabo n'uburyo bushobora gutera ikibazo yaba ku mugabo cyane ku mudamu. Mugabo twebwe ntitubategeka ariko dusaba ikintu cyose cyotuma urugo rugubwa neza. Nk'umukenyezi arashobora ati mu bihe by'agasamo nico giye banipfuza kugubwa neza n'umutware wanjye. Hama rero ico giye naco ubwo buryo bukaba arico giye bumbuza. Hama bukansaba ko tubana mu gihe ahubwo bisaba yuko haba imyiteguro miremire. Ico giye rero kuko twebwe dushigikira ku rugo rugubwa neza cyane. Shengero twe tugemera ko ritangura mu rugo. Iyo mu rugo ibintu bitagenda neza no mwishengero nta bantu twadufite. Gacha tubabwira tuti ni mukore ico mwebwe mwumva co tuma mugubwa neza uko mubana nk'umugabo n'umugore mukorohe. Muri ugo gihe twese tubabwira uburyo bwose kama n'uburyo bwa kijambere. Hama kandi tukabasaba yuko bagenda kwa muganga bo bafite n'ubuhinga bafite n'uburyo bukora tukabibamenyesha. Hama tugasanga ingo ziguwe neza.
Ego mufasoni Anne Marie mwebwe mwakoresheje uburyo bwo gutandukanya imfyaro kama. Ko bariho nk'akajambo ufite ubushikirize bakora twumviriza kubijanye n'ingere mu vyifatamwo kubijanye no kugabanya uyu murindi wigwirirana ry'abantu gibonekeze
imibiri yacu ngingora mutima mwiranye tumaze kuzana ibindi bintu by'ibibonona twate ko tubonona yangoro ya mutima mwiranye izo bintu bibonona ni navuze ni bwa buryo bwa kijambere umiri ibinini utagwaye ukiteza ishinge utagwaye nta kibuza ko byoreka kuzana inkurikizi umubiri w'umuntu bavuze bati rero kwari nkenerwa mu muryango dutegeza kugira ikiganiro mu muryango bizofatira kuri kwa kuganira tuhereye kuvugana ingendo dushaka kurondoka mu muryango wacu.
Ego imam bukuru Elike intererano yanyu byaje kugira uyu murindi wigwirana ry'abantu gabanuke
tugende tugenda tubutwongo tubereke mugo tubereka akamaro tukabahimiriza ko bo bikora tudushaka gusubirira abaganga ubuga bikenewe nyine watondera muganga akamwihera ibya akeneye.
Ego Pasteur Aline mwebwe mubona hariho uko amashengero yokorana na leta mu bijanye n'uyu mugambi wo kugabanya umurindi wigirana ry'abantu.
Amashengero by'ukuri yarakwiye kumenya yuko atari bihome ari abantu rero abantu bagizwe n'imiryango ubwivyo rero amashengero yarakwiye gukoranya imiryango hama nico kibazo kijanye no kurondoka kujanye n'amagara meza gutandukanya imvyaro kikaja mu vyigwa kandi kikaba kimwe mu nyigisho nkora mutima ishengero kwe guharanira
ukirahonye pastor kumenga hari amashengero agitinya kubivuga ku mugaragaro ibintu bijanye no gutandukanya imvyaro hari ico ufite ubavunira nk'urugoye
twibaza ko twe dusuruhara gwiza nk'abungere cyane cyane ko babatwizigiye kugira tubabwire hama mu gihe rero leta nayo yigisha ibitanyuranye no kwizera kwacu tukabashigikira.
Ego cyane Jérôme Ndiragakura muri Abubefu hari ukuntu umubona mushobora gukorana n'amashengero akabafasha kugira izo nyigisho zishikire abarundi abarundi kazi bamenye ingere mashaka gutandukanya ivyaro
bijya bintu bintu byasaba yuko muri dikaso prene bisiana imbere kubaka boganira cyane bakabirwaruka ingoreze hani nyinshi cyane uravye ingene ngo zisambuka uravye dukudahuza uravye bakinyeze turonka baza binyegeje agira ati je sedane zimwe zitanu biranse hakumva no tumana ukana mugabo mwana kazo manda mubona ngenda genda nokuvuga ko hari ibibazo bikomeye titwa zo twarenza ko gusa no kuja mu mizi y'ibibazo kabisa izi ni ibintu bikuba bikwiye kwigishwa mu mashengero kare kare cyane mugabo babwira mbere kubaka mugabo n'abamaze kubaka aho zaba nyigisho rimwe rimwe kufashe kujana burya benshi bajana abita batamukanye ngira benshi bazigaba bajyamanye gutambukana gasi kenshi batamukana muri shansa navuga yuko bo bihera kare by'urukundo bakabihera muze mu mizi
reka ndabashimire mwe mwese mwitavye buno gutumire bwijwi rya Amerika ndashimiye faso ni Pasteur Aline Ndihokubwayo umwungere w'ishengero ry'ubuzima busagutse Abundant Life ndabashimiye Pasteur
mwakoze namwe kukiyumviraho
ndashimiye umukozi w'Imana Imam Bukuru Edi agize umugwinyobozi w'umuryango w'aba Islamu mu Burundi Komibu murakoze Bukuru Edi
murakoze cyane
nkabashimiye umupfasoni Butoyi Anne Marie umwe mu bakristo mu idini rya Katolika akoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro akoresheje uburyo kama ndabashimiye ku ntererano yanyu
ndashimiye nanjye ko mwanyumviye mukantumira
tukaba dushimiye Jérôme Ndiragakura ajejwe kwakira abashaka uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu kigo citaho ineza y'ingo n'imiryango muri ABBF ndabashimiye Jérôme
murakoze cyane
ego murakoze mwese mwateze amatwi kino kiganiro ku ijwi rya Amerika mugire ibe byiza murakoze.
Heka nawe Khaisariane inamahoro urakoze abandi dushimiye ni mwebwe mwari kumara twumviriza kuri micro Washington DC muri studio ya 18 mwari kumwe na Joy Diane nahaze muhinga bw'ivyuma yari ne 5 kimenyi twemi tukabifuriza kuranirwa mu banyi no mu vyanyu mugire umunsi mwiza.
ikitse mtaka kwa ba bako bana kesa nida.